VOA. Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika muri mu kirundi n'ikinyarwanda aho tugira tuvuge ku ngaruka ibibazo vya politike biri mu Burundi muri iki gihe biko bigira ku butunzi mu gihugu. Abatumire bacu turi kumwe na Faustin Ndikumana ayoboye ishirahamwe Parsem, ishirahamwe rikangurira abarundi guhindura ivyimviro n'ingendo kugira bashike kwiterambere rirama. Turi kumwe kandi na Christian Nkengurutse, umunyamabanga mukuru mwishyirahamwe ry'urudandazwa n'amahinguriro mu Burundi. Dutangurire kuri Faustin Ndikumana. Ibimenyetso byose bitangwa n'amashyirahamwe nka Banque Mondiale birerekana ko ubutunzi bwari busanzwe bucumbagira mu Burundi ubu bwifashe nabi kubera uruhagarara n'ibibazo bya politike biri mu gihugu muri iki gihe. Mubibona gute mwe mwitegereje uko ubutunzi bwifashe muri iki gihe?
Mabona mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo habaye ingorane za politike kenshi zifatiriza umutekano, ni ngombwa rero kugira ibyo bimaze kuba bisha bigira ingaruka ku byerekeye iby'ubutunzi. Kuko urabona nka mu Burundi ingorane z'umutekano zaraje, iyo zije rero bituma baba bahingura, abimbura, baba batanonokerwa mu bikorwa byabo bya misi yose, kubera abahingura bataronka amafaranga ku buryo bukwiye, abahingura ugasanga ababagurira ntibakwiye ntibahari. Usanga rero bimwe bita mu Gifaransa harantisima dore ekonomi bica biza, bigasa bituma rero na Leta yahora ikura amafaranga mu bikorwa bitandukanye, mu matagisi na bijye bitama empa makori, ugasanga ntibironse ku rugero rukwiye. Kuko urabona n'ingwane z'umutekano zabaye mu Burundi zirasiye cyane cyane igisagara cya Bujumbura. Igisagara cya Bujumbura nacyo ubona ni wo murwa mukuru w'u Burundi mu bya politike, mu by'intwaro, mu by'ubutunzi n'amafaranga, ndetse n'abahinga bayivuga baravuga yuko hafi nka 70% y'ibikorwa by'ubutunzi n'amafaranga atembera mu gihugu usanga biri ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Nacyo gituma rero kigize ingorane dusanga bitangwa gusha bigira no kungaruka kuri bya amafaranga Leta itegereza gutoza kugira ikora imigambi y'abanyagihugu. Nk'uko ugiye kuraba mu kwezi kwa kane ibiharo byashyirwa na Obere, warabona yuko mu kwezi kwa gatanu harabaye icyo bita nka mankaganya, amafaranga yagabanutse yatozwa na Obere ashobora kuba miliyari kwa gatandatu ziraba hafi 16 no mu kwindwi biriyongera. Ndetse ubu nyine bagikunze no kuza barabyerekana, kuko ngira baravuga bati kumbure tubana tubyerekana aho bigeze byotimutsa benshi cyangwa bigatera impungenge benshi. Ibyo rero ni ibintu bica bituma n'ukuntu Leta ikoresha amahera mu bwayo bwa misi yose bigenda bica biteramo ingorane nyinshi cyane. Kuko ni uguhakaro yuko burya mu Burundi amafaranga nka Leta itoza y'amatagisi n'amakori kugira ikora ibikorwa burya ku kwezi yari nk'imiliyaridi 40, yasaga imiliyaridi 40 cyangwa akarenga gatoyi. Mugabo rero Leta kugira ikora ibikorwa byayo bya misi yose ku kwezi irakenera nk'amafaranga ashika imiliyaridi 70. Urumva rero ayo onyi igihe ayo mu mahera ya Ubere adashoboye guca aboneka akabamenya agabanuka, kandi twahora dutoza ya 40, urumva ingwane ziba nyinshi cyane. Kandi urabona cyane noneho urabona ingwane za politike zituma bajya bahora bafasha u Burundi batangura gusa n'abashaka kutabikora nk'uko bahora babikora, kuko hari umwe bagiye baravuga tuti twe turafite impungenge kubikorera mu Burundi ku matora, twari turabangiriye nimubanze muje mu biganiro turabe ngene musubiza umutekano, musubira kumvikana mu by'intwa. Ajya amafaranga ye nayo rero yahoraga kuri budgete no yategeza gusahiriza Leta. Urumva muri ico gihe rero bica ingorane na cyane cyane ko no mu byerekeye nka investissement bijya bita appui projet, bijya kufite amaproje mu guteza imbere mu gihugu, uravye nk'amafaranga Leta ikoresha bo byigwa tuhebwa kugira twari kwa turi ko turagira n'ubu tukibandanya, wasanga amafaranga muri ubwo bushikiranganje bw'ubutunzi amafaranga bukoresha ku mwaka wasanga nka Leta y'u Burundi ishyiramo hafi nka 20% gusa. basanga 80% kwijana na mafaranga ataza mu maproje y'ibihugu bidufasha hari ugasanga ni nk'uko n'abahushira nganje bw'uburimyi n'ubworozi kirangaje bihugu vya leta travaux publics ubw'amasoko ntanga nguvu ibi bita energy murabona no mushimu yagaze n'umuyaga nkuba hari bujumbura canke n'ahandi ntwari n'ikirenga byerekeye amagara y'abantu indero hose basanga no batusanga rero igihe ibyo bintu bete bifashije tubafite none twosura kwezi savyo genda gute aho rero ugasanga gacafatibwa na cyagi sata cama faranga y'agaciro bon faranga y'agaciro urundi bukoresha hanene yava muri abo bafashe Burundi urazi ko ni kawa yaho risahiza cyane kawa yaragabanutse cyane mu mwimbo mu Burundi kubera ibiti bishaje n'izindi ngwane zitari nke yazwi uruga tusanga cyane n'amadovize ko haraba cyane mekanika bagabanutse kandi tugiye tukaraba imwe bitatu do convertir des importations par des exportations ukuvuga amahera turunka mu byo dushorera hanze ayo ibyashora kudushoboza kugurira hanze ntibirenga 20% dere rimwe bija munsi none aya mahera nga 80% nayo acaboneka gute ko ni by'ubutare na gataka bitarashemeza urumva haracari utugurane nk'utwo ko neje bundi narumvise nk'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu atanyeganiro kwiraje avuga ati n'amafaranga gakiro tugiye kuronka tugiye kubika ze turagura ibikega nkenerwa gusa ngo ibitoro imiti narumva bashobora guca abandanya abura iyo diskuru mbere n'ubwo iko nayiheruka kera cyage twari muri zambarwa 98 wavuga uti wahora wumva bavuga bati amafaranga nk'aya gakiro aguri ibitoro gusa imiti wabundi ntibari bukeneye ibyo gusa bwarabwegeze ubwirugire iterambere riboneka ubwiza umwimbu urakenera amafaranga y'agaciro menshi kugira ibintu hanze ibyankenerwa bikamahingurira keneye byose bishe bituma wa mwimbu uyongera ugenda usubira inyuma izereka rivugira ingaruka mu by'ubutunzi na cyane cyane igihe cyari igihugu gifite n'amikoro make mu buzima bwacu bwa misozi nta n'umwe atabizi twaragize inama i Geneve tuko turondera amahera yo gufasha ubundi muri za CSRPD nayo nyine hari bwaze ku rugero rushimishije urabye ibyegeranyo byasohowe na cace na cae gifata kijyanye n'ivyimfashanyo hari akiri utugorane yo CSRP nayo yaherana n'umwaka wa 2015 umva turumva tuneye bizoshye bibandanya bigenda gute
reka twumvire
ndatuti yuko ngira ababigejwe bakiza kurati bagatima bakubita agatima ntembero kugira twese twiyumvira iki gihugu cacu n'abarundi
basibamwe reka twumvirize Christian Kengurutse mu nyamabanga mukuru mwishira hamwe ry'ubudandazwa n'amahinguriro mu Burundi Christian Kengurutse mubona gute ikibazo uko cifashe muri iki gihe c'ubutunzi mu Burundi
murakoze cyane ku mpijambo kanajewe sinumva yuko igisata cy'ubutunzi cifashe neza muri iki gihe ko nkuko mubizi gishobora kumera neza ari uko hari amahoro hakaba n'umutekano abantu bagashobora gutanga imitahe reka ari abo mu gihugu canke ari abayiza n'abayatura hanze muri ibihe rero by'amatora kenshi twarabonye yuko ibyerekeye ubutunzi biko bijya bikoroka bikajya hasi rero hagiyemo ingorane z'umutekano murumva yuko tashobora kumera neza nk'uko tubyifuza nka twe tujya dukora dufasha abikoreshwa kugira bisunonore mugabo rero twebwe ntitwahagarikiye ngaho onye n'imbere yuko tuje amatora twari twarashatse kuyaga n'abo bagira mu mapolitike turagira inama nabo kandi baranatwitaba turababwira n'imigambi turababwira n'ukuntu twovyifatamo mu bihe bitoroshe nk'ibi turashira imbere rero icyo yuko no mu Burundi tuze tumere nk'abahandi hose cyane cyane mu bihugu tumaze gutera imbere aho programme z'ubutunzi ari zoje imbere gusumba izo ngorane za politiki kuko bimaze kumera gutyo onye abanyagihugu batorera uwo muntu afite imigambi irashe hama kandi bikaca bituma abantu batatirukira rwose za politiki bakirukira imigambi iteza imbere igihugu twere ku ruhande rwacu twifuza yuko igihugu cyose gatekana turabona yuko unye umutekano wagarutse bihaye biraza buhoro buhoro kuko abayikorera utwabo nabo nyine batanguye gusubira gukora nk'uko byari bisanzwe
rero ushaka bwa ndakubwira we kutazi kurasisha inkoko uzoga indi inyuma yanjye ukoresha ubuhuri naka gakuru we kutoge mana uri kure cyumva bose bari kenza cyangwa cyawe kurasa
ibyo ni kigabane bane
umbi umbi mawe nawe we numba ko twitegurira ingwara
eh ingwara
none
yewe bana yanje naramye ngo nze mbone mungwana mu 65 nabuza abavyeyi nje ndahebe ishure nja kubaka hatarage mu 72 naho ingwana impfakaza ntaranagandu hirya yeje mungwana mu 93 naho muraze ko abo muvukana bose babacishije ku buhoro
reka natwe tugwane mbere tubahure
Mwajaja marire bane banje byarabananiye kuza n'abagore ngo ndonka kuza uko
tabagore
none mugira musubira gukwega ingwano gabane banje mbega jewe mushaka nzokwicwa na gahi
ntare ndiga ko twigwa
kana ubona munshakira amahoro kano
tuzafa tuguhaga ma ahubwo reka na mwene wacu ndamwigishe kurasa tuzofashanya kugwanira
na narimwe bane banze amahoro azigara azanwa n'ingwano tubite vya bigwane ishi wabibahaye aha niho muzoba mu ngwane
imyonkoho kabwa nije kurasa erega mawara ashaje ntazi nibyo
nabyajega mwana
mbese numvise ngo mukurasa bakwiga ngaho
yo
yo
Mbega ndashimawe yo
urabona ingendo urashimawe gakibutura yo barapfuye 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 apfuye bawe
barundi barundi kazi twirinde ingendo yodusubiza mu ntambara
Ako nakabo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Radio Ijwi d'America i Washington DC twari twavuganye na Desire Musharitse umuvugizi ubushikiranganje bujejwe ikigega n'imigambi ya leta yamara no munsi ntiyashoboye kwitaba ntiyitavye telefone yiwe igendanwa twa twashatse nawe ko agira uruhara muri iki kiganiro agatanga intererano kuri ibi bibazo inkurikizi z'ibibazo bya politike kuvyerekeye ubutunzi mu Burundi tubandanye iki kiganiro muri sanga giha ijambo batwumviriza kuri radio Ijwi rya America kubacugura ama radio yanyu tubabwire ko turi ko tuvuga ku ngaruka ibibazo bya politike biri mu Burundi muri iki gihe biko bigira ku butunzi mu gihugu Faustin mwavuze ko umuntu yitegereje ubwo butunzi nahubwo ifashe nabi igice kinini cyabwo cari ibujumbura mwitegereje tuvuga amahoro agarutse nizihe politike zokorwa kugira ngo ubwo butunzi ntibugume buri concentré no vuga mu gisagara cha bujumbura gusa bukwiragire no mu gihugu kwiterambere nyakuri niterambere ibari kwiragire gashika hagati mu gihugu
ubwa mbere hoho amahoro agarutse byo bagiye byiza cyane uko amahoro agarutse ibyo Burundi bufise bwoshira imbere kugira gutera imbere n'ibyinshi dufise ibiyaya byinshi ibiyaya by'imbo byo mu kumoso bishobora kureba mu ibintu byiza cyane dufise mbere na climat ishobora kuduha diversity kibitirane kuvuga izi ntara kama usanga dushobora kubamo ibintu byinshi bitandukanye aho dushobora kuja y'imitahe turafise bimwe bya bukerarugendo byiza cyane by'amaparke ya Rusizi ya Rusizi turafise amashuhira hari ibiho bitandukanye bishobora kubyiya biyaga byo muri noro za Kirundo by'inyo bivuga ko inyoni nziza turafise ibintu byinshi byokorerwamo imitahe kuby'u Burundi butera imbere n'ukuri Burundi ufise icyo yita potentialite nyinshi zotuma dutera imbere uko urabona turi hagati y'ibihugu nka Tanzania na Congo ibihugu binini binini cyane usanga n'imigwa mikuru yabyo iri kure twebwire twaraga ugashobora kuja hagati ugasanga n'abanyagihugu bo kuma no kwita ku makote y'ibyo bihugu ashobora kuza agasumira ibintu Burundi ashobora kuza kurondera ama service Burundi twe twari dukeneye uko ayo mahoro aboneka nk'uko Christian araje kubivuga abanyepolitike bakareka kubamana ingorane za politike kuko twasa n'abazisezereye tukaja ku by'ubutunzi tukagira igihugu cyacu nk'ibihugu biriko bagico bita emergence kandi ibihugu biriko bigira emergence ubu ni ibihugu bifise akenshi n'amaresource na kirere ari munsi y'u Burundi tukagira wa murindi wo kugwiza umwimbi ushaka nko ku 10%. Ibyo rero umaze kugira igihugu amahoro atekanye tukagwanya bijya bintu by'ibiturire tukagira ico bitambira abandi bafire nziza imitahe iraza ijirinjira ku buryo usanga ibyo tariko ndavuga by'amaresource na kirere dufise bishobora kuja mu ngiro urazi ko dufise za nikere zose za musonga ati muri Rutana tafisinza havu hei za muinga tafise utare hamu za matongo za kabarenga hajenda kunda kutembira mu gihugu kurabaruguri ibyo bintu byinshi nkavuga n'abajejwe intwaro bawo birema byari ibintu byiza cyane nize kwenye politiki aho kubitagashe uko inkone za politiki bantu badukwiye kuzirengera mu gihugu cy'u Burundi tumaze gusezerana gusinya n'amasezerano menshi meza cyane arayarusha yo guhagarika ingwano numva ahubwo je mbona ko bari kubaradutwenga kubona tugaruka mu bibazo by'umutekano ibyo byose twobishira habavu igihugu kirafise ibintu byinshi twokorera ko amahera yinjiye ikazamuka mbere kikaba karuronga ha muri Afrika iyo hagati ndetse no muri Afrika yose hariho nk'ibintu byayiri muri se byatangwa ari bugwa ngo ngo urutare rw'amabuye ngo ayiri muri se byukaraba mu biharo biruka gusoheje muri iri muri se kwasanze iri muri se aragahukangana nka nk'intara ya Gitega gusa iri muri se mugabo gasanga isukari kimbura dosumo twimbuye amatoni 22 shatuvuga ngo twimuye amatoni y'ikirenga mugabo agenda nko muri iri muri se ugasanga bimbura amatoni 500 kwisitare nka province ya Gitega kubera iki politike nziza kubana neza dabo babanze batunganya ivyerekeye intwaro no kubana neza bafite amoko menshi nabo nyene bavuye mu Bushinwa muri Afrika n'abazungu bahije bashaje kubyiterambere kuri amazi za sere tubigire ko abarundi turiye kuguma mu muzimagiza ivyo guteza imbere igihugu n'ukuri birahari kandi twe nko muri parlement turabibona ibyo mbere tushakuza turigisha abanyagihugu n'abanyepolitike bivuma mwiji baturi mu numwije majenita ko turimo kandi ajatwe turiko turawitera
Christian nkengurutse muravye abadandaza mu gihe ubu havugwa ko amafaranga y'agaciro atariho ku buryo bukwiye bavyifatamwe gute nk'abashaka kugura ibintu hanze cyangwa gushora hanze muri iki gihe ibyo bibazo byose biriho mu Burundi
nkuko guverineri wa Berbe nawe nyine yabishyize ko nibyo amahera y'agaciro ubunye ni make mu gihugu bijyanye yuko aganije yo kugenda gufasha cyane cyane abafite bakora muri ibyo deposit strategique nk'umuntu yovyita ibyo kaba ari ibitoro cyane imiti twebwe rero turafise mu ishyirahamwe ryacu turafise ishyirahamwe ry'amabanki dukora tuyaga baratubwiye yuko babishyize ko baravugana ukuntu abo bandi bose bakora mu bindi bisata bashobora kwitura mu mabanki kurayashobora kuronka amafaranga y'agaciro nkuko mubyumva ntibizoba kwidegenze nkuko byahora bizoba ukuntu nyabanki mwari musanzwe mukorana n'ukuntu nayo ishobora kukuronkera ayo mahera bitagoranye mugabo ku byo batubwiye barashobora kubyemeranya banki za repubulike nkuru y'igihugu yashobora kwemeranya n'ayo mabanki komersiyali ukuntu icyo kintu cyokorwa bubu bagafatira kuri ibyo bindi bisata hama cyane cyane amafaranga asanzwe ari muri banki nkuru akaja muri ibyo twakwita strategique mu Gifaransa nuko rero tuko turabibona mugabo nkuko muba muvyumva namwe muri hiyo ntibyoroshye kuko ubu no gusubira kunagura ibyo umuntu wese yari yakora ko muri amezi atatu byari bigoye rwose ko umuntu yiyumvira ko yokora akimbura akongera akashora kuko biragoye umutekano utahari bijyanye n'uko byari binagoye yuko amahinguriro ari ngahanye atashoboye gukora neza kuko atari afite n'abakozi bakwiye n'imitaha ikagorana mugabo rero ubunye uko bayitubwira biko birasubira kuja mu buryo buhoro buhoro bashobore rero kurakura ukuntu boshobora gusubira kwiyungunga bashobora gukora mugabo rero twebwe ku ruhande rwacu twabaye turakora cyane cyane kashyirahamwe twabaye turavugana n'umukuru wa UBR yaturonse aravugana n'abatwara n'ibisata byose bigize ishyirahamwe ryacu ibisata kimwe kiragenda kiramutura ingorane gifise kubyerekeye gutanga amakori icyo yatwemereye ko ibintu byega cyane cyane byari bigoranye muri igihe byerekeye TVA ko ariyo taxi bari bajute rero ni yagorana cyane kubera ko bagusanguirihe utararihwa nawe rero kica bituma wowe utararonka ayo mafaranga ariko ukuntu nawe yatanga muri leta nk'uko mubizi iyo taxe niyo abikorera twabo batorera leta icyo rero yatubwiye ategiye guciga n'umushikiranganji ajejwe ubutunzi bw'igihugu barakuntu botworohereza kuri icyo hirya kabiri ni uko muri amezi atatu nyine bwari bigoranye rwose yaratwemereye ku bintu byerekeye guhana epenalite z'abatarishe mu gihe nabyo nyene ku ofisi ngorane azogaragaragiza kumwaka mwandikira hama bakaraba ukuntu bumworohereza agashobora gusubira gukora nkuko yasanzwe akora atangurane nyinshi afise kugeraho niko tuko turabikora mugabo twifuza yuko byosubira bigatumberwa bigafata inzira uwo muntu wese yarasanzwe akora twiwe akasubira gakuru twiwe abo bakozi bagiye muri shomaji tekinike bagasubira ku kazi hama amashirahamwe reka n'abadandaza ibyo bisanzwe bagasubira gukora ukuri kwanjye niko rero twebwe tuko turabibona kandi niko tuko turabibona
Ukuri gushika baracagendera ubuntu. Ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki. Naho nyene warukwiye kumubuza kudutuma ibintu bidashoboka. Kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera. Ntabwo waragarutse.
Murambo bari mu mugambi barankeneye cyane. Ma, tuzokuba hafi n'ugira ikibazo.
Ndira ndagutekereza impanuro nawe wowe biki.
Reka nigi.
Ubona ko mwari mwaje kugandara ku mubyeyi wanyu ahitanwe n'abagizi ba nabi.
Mveyasha.
Ndabasabye ntimukwisiga amaraso. Murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini. Sinze numve muri mwebwe hari wabwirizwa amaraso ya mwene wabo.
Ya kumena umutwe.
Murabinyemereye.
Menye neza nawe birakuraba yewe mutagondwa.
Mutagondwa.
Ako nakamo mutewe na studio ijambo. Igisata cyo kumenyesha amakuru cishira hamwe. Search for Common Ground mu Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ikiganiro muri sanga giha ijambo batwumviriza aho turiko tuvuga ku ngaruka ibibazo vya politike biri mu Burundi muri kigiye biriko bigira ku butunzi mu gihugu ku bacugura ama radio yanyu tubibutse ko muri ushobora kudukurikirana kuri FM 88 ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 nibice bitatu ikigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 nibice 9 no kuri FM 95 nibice 2 ngaha ku telefone turi kumwe na Thomas umwe mu batwumviriza Thomas uratwumva
yego ndabumva
uri mu Burundi
yego me
ufise ikibazo canke icyumviro shikiriza
cyane nashaka kuramusaba watumire kwani ejo ahanini ikibazo ndagishira kuri fosse urabona mu gihugu cyo Burundi hariho ibintu byinshi bimeze nk'akayobera bahinga aho politike umenga bayishyira mu bintu byo kuronka amarongo ugahura n'izo mfashanyo zije cyangwa intererano zofashije Burundi ugahura zijya mu mifuko ya kagwi ugahura umunyagihugu muto muto yabiterambere ntaribonye ugahura kumbure arose agize icyabona akabona nk'ibice 10% ibindi bice 90% ugahura biri mu kabantu bakeye Yena komanda mubaze ubona keshe iryama yasemereye ubona yategura umugambi nyabacu kugira abandanya himiriza kumbure nimba bizoshika akagira igihugu kanaka gitanga ifashanyo ku Burundi ikagira ikimari abanyagihugu bakabona neza bati ifashanyo yaje irafitisha tumari ikindi kibazo nacyo naho adaharanira ibya politike hari ikibazo muri no minsi uhura amakungu ariko yadukura kw'amaboko hejuru yuko ura hama hari kwarapfa abantu abagira politike uhuru muno musa umuntu atavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi ukamenga n'umwasi w'igihugu abari nabo akabona umuntu nk'ubu uri mu mugambo ari ku butegetsi ngo kumenga n'umwasi w'igihugu yo navuga ni abona hoko gwiki kugira uwo mwinubano haze kugira n'amakungu atwizera murakoze
murakoze Faustin
yego murakoze ndubise ibazo byiwe dukuri kibazo c'intwari bereye cyane kibazo gisanzwe dufise mu gihugu cy'u Burundi ko twari twanabivuze kera na leta ndibuka yuko bari barigeze kugira enquete barabona ko ibintu by'intwari bihe n'igituriye bihari mbere banategura n'umugambi bita strategie nationale de bonne gouvernance contre la corruption umugambi w'ugwanya igituriye no gutsimbataza intwari bereye kumbure ntivya ntibagiye mu ngiro ko umuntu yabyifuza kubera ko kagesto ntikagiye karagabanuka neza uko babyifuza nico gituma rero n'ubudutera kamo uko ingorane zose z'igihugu cy'u Burundi zihari nico gitegeza kuzotorerwa inyishu beje ho ndakunda kuvuga yuko ubu abanyepolitike bose barakwiye kugira ico bita pacte ngira ico no bita pacte de bonne gouvernance bakabona ama principe ayo no kwita sacro saint ama pe no kuvuga ingendo ngendegwa ko tutegereza umunye politike wese ashaka gukora politike ategereza kwisunga ibyo byo gutunga ama ibintu badashobora gusigura gusaguranwa amatungo ya leta ugasanga mu mabanga haje abantu batabishoboye ugasanga rero mu gihugu cy'u Burundi abashaka kuja ku ntwaro benshi haba umunye politike ariko barahari by'ubutegetsi bashaka ico no kwita mu gifaransa kurenya batari kubara guverena n'ukuvuga ugasanga bashaka koroherwa bari kwatwa batari kubaritaho bya ibazo by'umunyagihugu iyo ngorane ikunda kuhaba ukamibakimbira kumenya ngo umunyagihugu ntacha yabaza iyo ni yindi ngendo yo guhindura twe muri parseme duhamagara abantu guhindura ingendo nico turagishiramo cyane ko turabona yuko kiguma ari imboga ari intamba minini kwitarambere y'igihugu naho twosura mu bazo by'umutekano tukagira tukabusubira ko naho kusubira kuri bakabahara bagize imisa bwa abantu bashyeho leta uyu bumwe bishobora gusubiza ibintu mu buryo ibyo naje n'umunye politike ngo nze kubihagaramo cyane umwuko yoza kose ari leta y'ubumwe igwiza abashikiranganji baza gusahura ubutunzi bw'igihugu ati bahita ingorane y'igihugu twose turasubira turaheza tugasanga twasubiye no muri bya bibiri nico gituma rero ako kantu umunye politike wese ahari aharanira intwaro ahanda muteye akamo n'ukuri uwo n'umuzana wundi ukituboshe kandi ari umwijima nawe tuzi dutegereza kugira ibyo rero tuzoguma tubiharanira tubyigisha ibi nabyo byo kudatoreranira mu bya politiki nabyo ni ibintu cyane cyane bica bigwamo umutego mu gwaruka tugize iminsi imbere twatanguza turigisha ugwaruka mu mihinga itandukanye kuko turabona neza yuko ugwaruka ari rwudarakoresha cyane mu bintu by'amazi byo kutihangana muri politiki mbwabihereye kuri bya byo kumenya bijya byose abantu badasaga imigambwe bitana abazi kubera iki kubera abantu barasangira umugambwe bagacabira ho gusangira umugambwe ariko uzosangira kumbe bari ku butegetsi byadi n'ivyo ku butegetsi bakumiriye abandi bakiyumvira ngo ni ibintu bazisangiza bonyine uko yangendo yohinduka bakamenya yuko gutsinda ku mugambwe ubugiye gutwarira bose ubugiye gutwara kugira ivyo wiyemeje ubishike ko ukerekana ati je niyemeje gushika kuri ibi kandi ni mu ndabaho nagejeje kandi ndemimwe abanyagihugu umwe ko mubimbaza mbere wosanga gutwara umuruho utuci kumuruka usanga umuntu avuga ati jewe ndarushe ni mundu hure uko aha kazi ni koroshe mfasha mbw'abantu rero kwa gifite umwa mwijima wo kumva politike gutyo bacumva yuko mu gusangira umugambi wa kuzosangira ahuri naho babagabuye ama ministere bumva ati izi ministere bazihaye umugambi kanaka izo naba mbwa umwingo wa muhaba bahaye itongo ryo ryabaye no umugambi kuja gukora ibyo bashaka muri nya ministere urumva rero ico ni kibazo ucume ngo budasangira umugambwe ni nko gupfa amatongo ruguru ivyo rero niyo gukora politike dushaka gukuramwo abarundi na cane cane ugwaruka ko rukamenya ko rutazokwira mu biti bwo mu biti vya leta gose ruguma rugwira 60% hafi 70% y'abarundi n'ugwaruka rukene imigambi iterambere rukene aya magwiza atunga abazana imitahe ngaha n'ukuri yukuraba yuko nko mu bindi byo gusanga imitahe yinjira ari nk'imiliyoni 150,000,000 z'amadolari tugasaga mu biharu batwereka imiliyoni ndwi iyo mitahe yose yoza n'ukuri abarundi twokwigwa twese tukabishwaho n'ukora ivyacu ugasanga twatembera mu wese akakwigwa akarubu mugabo ko twese tuba twimira ko muri leta ariwo dushaka kandi ariyo migambwe tuzosanga byaduheranye bituheranye rero usanga ahubwo usanga igihugu gisubira inyuma twese kandi twari abimvira ngo babironse imbira ngo babitse mbwa basange twabyaduheranye n'ukuri aho nama ndi kudahasigura kandi tuzobadanya nyene kugira turebe ko bene wacu abarundi botinda bakaza barahindura ingendo kuko iryo shyirahamwe ryacu nshurijejwe
dufise kandi Edi ku telefone ari i Burundi. Edi muratwumva?
Ndabumva.
Mufise ikibazo cyangwa icyumviro mushikiriza mikro ni gwanyu?
Jewane ni nagomba kubaza ikibazo na ifise na kubaho mutumire Foste kubyerekeye kuva iki kirengo gitanguye bavuga ngo iki kirengo cya gatatu mu kwigi bagomba gutwara aheze iminsi mike tubona ino mu Burundi leta ifashe ingingo yo gusohora amafaranga mashasha. Aya mafaranga mashasha rero yasohotse harageze igihe aza kuri byinshi mbere ku byinshi abantu arabatera n'amakirenga bageze abantu batanga kuvuga ati mbega aya mafaranga kumenga sana amapirate abandi baravuga bati aya mafaranga yoba ari amafaranga yaje kugira bashimire abantu bashoboye gukinga ingorane zabaye kugira habe ku detano ngo yoba yaje kugira babashimire bamwe bamwe hama rero harageze igihe abantu igihe batanguye guhunga na cyane cyane ku mipaka nko ku Rwanda muri Congo abaja za Congo Rwanda cyangwa Tanzania amahera bahiyamirije bakavuga ati amafaranga yo badakomeye ubwe kuyavunja bakayanka kubera ingwane zaje sanze ziri mu Burundi mbega hoho nk'umuhinga mu byekeye by'ubutunzi tabona yuko iryo sogo ry'amafaranga mashasha yuko yoba rije mu gihe kitari cyo mu gihe abantu benshi bashobora kwikinga mu kiza bagaca bakora amafaranga agasanga amafaranga ariko aragora n'igihugu cyangwa nk'ibanki nkuru ubwira bimwe bita circulation d'amone bigoraniye mu gihugu cy'u Burundi murakoze cyane agomba kumubaza
murakoze Faustin Ndikumana mwishure
mu kenshi mu bihugu bigize ingorane barakunda gukoresha ibintu ugasanga abashaka kononera nk'igihugu barakoresha amafaranga atariyo kugira abashobore konona iby'ubutunzi muribuka neza na kinyigihe mu 58 igihugu cya Gine igihe gishatse kwikukira wagitwara yitwa Sekuture igihe bavuga yuko yanse ibyo General de Gaulle yaravuze ko mu kuntu abafaransa bashatse gufatira ibihano icyo gihugu baragize ibintu byo gushaka gukora ayandi mafaranga asa nayo kugira abayanyagize mu gihugu bitera ingwane mu by'ubutunzi ibyo ni ingwano zimwe zikunda gukoreshwa ahantu nagira ngo abantu birakunda gushika ariko rero ngaha mu Burundi nagira mvuge nti kuko ibifo gutandukanya ibintu bibiri hariho kuvuga ati inote twati ko turakoresha zirashaje reka dukore twemporote zishasha zisubirizo dushatse kuvuga ka kamaro k'amafaranga yuko akabaro k'amafaranga ari ico bita instrument de change urumva kugira uguri ikintu ku isoko utaga amafaranga ayo mafaranga nayo isoko kiba ari ikintu nawe kidafite valeur intrinsèque ifuka bara amafaranga akomeye ashobora kumara imisi ariko arakora aka kazi ka servir do d'instrument de change niko nubivuga mu gifaransa ivyo rero barabigira kuva kera muri atwara amanoti yanahinduka hakaza amashashi ivyo nibintu leta ibanye inkuru y'igihugu na kazi kayo ka misi yose mugabo rahari gihe usanga naho ayo mafaranga uko byafite yose ingene uyanyanyagiza uyashira mu by'ubutunzi bw'igihugu ni kindi kibazo cha kabiri uko ayi gihe leta ivuga ati je nta mafaranga mfite akwiye avuye mu makori avuye muri ibi ugacuvuga uti reka rero kwa ayo mafaranga adakwiye reka fate muri aya ni mashasha nshiremwo muri aba ntereza ba abarimu ntemba ba kugira abantu bade uko bajanye kubagiye ku isoko kugura bya bintu aho rero niba bibaye bibi kuko ni amafaranga bari karaba umurengera mu gihugu atagaciro uko urabona ifaranga rigira agaciro ku byo rigura ifaranga rigira agaciro mu kugira urironke urinda gukora kugira bya bindi ukoze byongereza umwimbo mu gihugu noneho nawe yaronse utume iryo faranga rigira agaciro kuko nawe urironse kubera hari byo waterereye mu kwimbura mu gihugu mbwara amafaranga urose ari uko akozwe gucyo gusa cyangwa bayaguhendeje muri ibi nibi ubu tuza kugura ku isoko ari bifaranga bije gutya atashaka agaciro bifite ivyo rero urumva bico bigira ingaruka mugabo sinoza kwemeza ati amafaranga yakozwe uko kwarubwira abahe banaka kwarubwira gute ivyo ntabyo nogira mugabo nishoboye gushikana aho wowe abikoze wese bagiriye nabi igihugu kuko iki gihe nivyo amafaranga bataravya de neza birashobora kututakana bidutakaranya agaciro ni hamwe tusanga na faranga twari kwa turiko turakoresha bici bitagaciro abantu basubire nyene kugira muramwumva mu bihugu bimwe mutusanga ubwiye kugura gukoresha amafaranga y'icyo gihugu ugasanga abantu bishakira kuba babona amadolari gusa amadolari nizere yuko aho hantu leta yotegeza guhimiza igatanga ubutumwa bwiza bwere gushikira ayo faranga turiko turakoresha kuko nibyo tuguma dukoresha gushika uno munsi na cyane cyane bakaraba neza ibyo amafaranga ingene yinjiza mu banyagihugu n'ingene leta iyigurana iyiguranye mu ibanki nkuru y'igihugu n'ingene ibyiriza kuyasubiza kugira agaciro kagoma ari ka kandi tukivita yuko hari amahera akogwa wahemba ba ashikira bariya kugira abantu bashike ku byo bifuza mbaga kubara kricho bita irizyo monetaire uko abantu basubiza ngo baratunza amahera menshi mbaga ataco batunze kuko ifaranga je ritakaza agaciro hagati mu gihugu kubera ya mahera abaye mu gurengera bigasesere gatakaza agaciro urivunjije mu madovize kubera amadovize ari make cyane amafaranga ari mu gihugu ari menshi kana 5 mwimbuhari izo rero ni kubitozo tira kwa atansiyo umuntu azobikurikiranira hafi azarahanura kuko ahandi ho naho byose bizana ingorane mu zindi
makoze
Ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa internet radio yacu akadomo com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga iha ijambo abatwumviriza. Turiko tuvuga ku nkurikizi ibibazo vya politike biri mu Burundi muri iki gihe biriko bigira ku butunzi mu gihugu. Tugaruke kuri Christian Nkenguruse. Muravye ico gisata c'ubudandaji n'amahinguriro kubera ibibazo bihari, ni ibibazo vy'amafaranga y'agaciro. Nk'amahinguriro umuntu aravye kenshi aragurira ibintu hanze biba bikenewe kugira ngo ashobore guhingura ibyo ariko arimbura. Muri iki gihe mubona icyo gisata cifashe gute, nibihe muri ko murakora kugira ngo icyo gisata kigerageze kubandanya gikora mu buryo gishobora?
Ego me na greje kucishura ko gatonye ndababwira yuko ishyamwe ry'amabanki risanzwe ni mu ishyamwe ry'iwacu ryashuye korana n'umukuru wa banki nkuru y'igihugu, bakara ukuntu bugitorera umuti ko nkuko we nyine yavyishikiye ko ayahari ni make bategeza kuyakoresha aja mu izo byitwa bya strategy. Ni ibyo rero byo cyancara by'ibitoro n'imiti, andi amahinguriro asanzwe bakorana n'amabanki kandi ayo mabanki barazine ko basanzwe bakorana. Amabanki nayo nyine arafise ukuntu yinjiza amahera y'agaciro atarinze guca muri banki nkuru y'igihugu. Ayo rero niyo mafaranga bategereza kuza barumvikana ukuntu bazaba barakorana. Ama ibyo rero babyumvikanye twimbere ko natwebwe abanyonyi bacu ni ukuntu bazo cyo bakora bagerageza kuza baragendera mu mabanki yabo, amabanki abafashe uko abishoboye kugira ashobore kubandanya ariko baragura cyane cyane icyo twakwita matiye premier, izo nyine bategereza kugura bagurira hanze. Twimbere rero yuko bishobotse ukuntu amabanki agashobora gutanga amafaranga akenewe muhinga shaka kwa naye karakora. Mugabungira nti byubura ko haba n'ingorane kuko usanga nk'amabanga mwamwe naye nyine afite ingorane zo kuronka amafaranga yo hanze, mwane n'imvira yuko ico gihe naye nyine afite ukuntu akorana naye andi yo hanze. Agashobora kuronka amafaranga, agashobora kugaya bafunisera barungika ibyo bintu, hama ubuzima bw'ayo mahinga akabukabandaye. Nuko tuko turabona ibintu, nuko tuko turagereza kubyaga cyane cyane n'iryo shyirahamwe ry'amabanki kugira bafashe rwose amahinguro kubandanya karakora. Byongeye turiko turarondera kubonana nabo tuyaga cyane cyane ku byerekeye ibyanye bita ma enteri ku madeni bagiye barasaba. Baremeye ko bazaza bararaba umwe kuri umwe ukuntu asanzwe ari karakora, asanzwe ko aragerageza kwishyura bakasha bagerageza bakamworohereza. Ayo ma enteri ntabandanya ba umurengera kuko haciyemo igihe kinini nya nyamahingo atari karakora. Twimbe rero ko bashoboye kuronka ubwo buryo bwo kubana bakora babumviriza, bizoshoboka yuko muri iyo minsi izoza ibintu bisubiye kuja mu buryo naribo nyine bashobora gukora bagakora neza. Murakoze.
Kuri telefone turi kumwe kandi no umwe mu batwumviriza Abubakar ari mu Burundi. Abubakar, muratwumva?
Yasi, ndabumva neza.
Muratwumva?
Yego, ndabumva.
Murafise ikibazo canke icyumviro mushikiriza?
Ikibazo mfise nuko ikibazo cy'u Burundi kiragoye. Je nagomba mbaze abo batumire ko amatora yabaye hakoreshejwe uburyo butari bugenewe ku matora, none kugira ngo ingaruka nizizo zishikire ku banyagihugu bazokora iki kugira izo ngaruka z'ibibazo by'u Burundi z'ubutunzi nizizo zishikire ku banyagihugu?
Murakoze. Faustin, ku murongo twamutakaje Christian Nkengurutse mwo kwishura kuri icyo kibazo.
No, gerageza kumwishura ndamubwira yuko ibintu byerekeye buje ni ibintu byegareye, niyo ifata imigambi y'ukuntu igabura amafaranga kugitegeza gukoresha. Leta rero niyo yoza imbere, niyo yoshobora kumenya ukuntu izogerageza kayaga n'abari basanzwe bayifasha bigasubira ikaronka ya twita mu France appui budgétaire kuko burya anya niyo umuntu yabiraba leta burya ntiyahora itanga amafaranga menshi na poste yabishitse ko mu bintu byerekeye imigambi ya leta kuko amafaranga yafashwe agenda gukora iby'amatoro yari amafaranga y'imigambi irimo ministere kubera ingorane zabaye mu arazumvise sindi muzisubiramwo yaciye afatwa abari agenda ku gufasha ibintu byerekeye amatoro twimbere yuko ubunye leta igiye ikajaho indi tashashi igiyeho nicyo kintu cya mbere izoca ikora ku buntu yosuri kayaga n'abari basanzwe bayifasha ayo mafaranga yakoze ibindi ashobora kugaruka agashobora gusubira gustabilize icyo nakwita l'équilibre budgétaire donc no yosuri gakorwa nkuko yari bisanzwe bwaki ku byo byo nakurikiye kandi n'umushikiranganje aje ubutunzi yavuze yavuze yuko ta impact nini ya mugihe le fonctionnement yoshobora kuba assuré donc amahera asanzwe akoreshwa ku bisanzwe na leta bishobora kuba izoshobora gukora mwaka ugahera nacyo gituma abisigura yavuga ati ntizari bikeneye ko hashobora kuba yindi revision budgétaire bamwumva aho rero twebwe tudufatira aho tukagira tuti leta ikora leta ikore mugabo ishashi yinjira mugambi ngira wa mbere yokora yowarukurunka ikuroza noze leta shasha n'igihugu ayo mafaranga yagiye gukora ibindi akagaruka kuno vya vyarapanzwe muri budget rero ngani ko no mwishura kwahungeze
murakoze dufise kandi ubundi mubatwumviriza ari ku telefone Nestor muratwumva ari mu Burundi
yego ndabumva cyane
murafise ikibazo canke icyumviro
okay mfise icyumviro hamwe n'ikibazo
eh
interano nagomba gutanga byari bivyerekeye imfashanyo ngaha mu Burundi ya mitangwa tukarondera ijana tukahabura kumva nko mu byerekeye uburimi batanze amafaranga kumva nk'ubyerekeye by'amamine energy iki ugasanga nta kintu kimwe kigaragara cyo cyakozwe ugasanga mu gihugu cyose kibaza ati amafaranga none ajahe kumva ko amakungu aguma atanga imfashanyo nibaza ati mbere amakungu yatanze imfashanyo ntashobora kugira suivi akaraba ibintu y'amahera yatanze ko yari gukora igikorwa yaragenewe kuvuga ngo usanga abarundi aba bazwi bajeje intwaro usanga amahera bayatwaye we ntushobora kwitahura kumva n'inguzi yakozwe ugasanga byabaye nka eshantiyo gusa ntibigeze bakurikirana na kimwe naho nkate nibaza ati none ibyo bintu bigenda gute ni ikibazo nagomba kubaza uwo mu Faustin nimwasura kumutora ku rongo nagomba kubaza ikibazo cyerekeye ati mbega nk'iyo abatwara igihugu cyangwa abari mu nzego z'igihugu iyo bagize iyo bafasha amahera yufasha nk'igihugu bo bashyize muri banki y'igihugu cy'iwabo ugasanga bagize mu bindi bihugu nihe ngaruka mbi iba muri icyo gihugu cy'iwabo mu gihe amahera yokoresheje muri icyo gihugu twe agafasha mu gutanga inte ya amadeni ku bandi banyagihugu canke mugasangaje gukoresha mu bindi bihugu bagiye kubika ubutunzi bwabo nihe ngaruka mbi yoba nifise n'indi interano nashaka gukubaza
muvuge mu majambo magufi
ni bizerekeye ibitango tangwa by'amasoko ngaha mu Burundi ugasanga nta byabije kwita amasoko utanga amasoko kugira abanyagihugu baze tuvuga abashantisi imitahe bakazana imitaho yabo bakagira ngo bahiganwe ugasanga nta bihari ugasanga ibintu byabereye mu kinyegero umva ni nk'ishyiramo kana akajyanze gucukura ari hehe n'utuzanikere ugasanga ibintu byabereye mu kanywa babo ukacunga ubu ishyiramo kana ngo ni ryo ryo karacukura hariya kandi ibintu byagenze gute ugasanga amahera nimba ari nk'imiyari ijana itanu ugasanga nko muri leta hagiye imyedi nka cumi ugasanga nk'iyo mirongo icyenda yose igiye mu kantu ukabuka abanyagihugu bake bari mu nzego z'igihugu ugasanga amahera agiye mbonye gwakiye gasanga rero hari ingorane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ugasanga igihugu ntigiteye imbere iki ugasanga turacyari hahandi nyine ugasanga nk'ibihugu bya Singapore bingana nk'igisagara cya Bujumbura izo za Seychelles Faustin yabivuze ugasanga turusha ubutunzi ariko dufise itandi isumbwa ibyo bindi bihugu nuko murakoze
murakoze Faustin ku kibazo yabajije
yego yabaje ibibazo by'imfashanyo ubwa mbere icyo kumfashanyo nagira mvuge nk'umuco abarundi uko byari bikinameze n'ubutari bwaje muri izi ngorane burya imfashanyo yariza mu Burundi kenshi yaza mugabo ntiyaza neza uko wasanga leta y'u Burundi vyifuza kuko burya imfashanyo y'u Burundi yaza kenshi yakunda guca mu kigega ca leta imfashanyo ya leta iza mu igamba ugasanga aba bajya badufasha niwe babandanya bayikontrola barayigize ibyo rero birakunda gutera ingorane ugasanga uko leta imigambi ishaka gushyira imbere yafashe Burundi bashatse gushira imbere kuko burya ubundi kugira igihugu gitera imbere nyene neza biboneke wowe uteguye imigambi ukavuga ati priority yanje naya ukayerekana imigambi ugasasa wihaye vision umobiliza amafaranga aho ushobora kuyaruka wese kugira yabyishyire mu ngiro mugabo rero igihe umuntu akigufasha akivuga ati wewe uracashisa kanenge nyene utunganye by'amafaranga uracakenera forosa made capacite ugasanga mu kuyazana ayazanye ari washaka kuyakoresha cyane ibyo birakunda gutuma utusanga imigambi y'ikiraje imbere atari yo ishigizwe ibyo rero byakunze no gushikizwa no mucegeranyo cha CNCE ya cyakigo gitanga igiharuri by'imfashanyo ziza mu Burundi kubyo ndetse bagiye kuraba nko 2014 wasanga nk'imfashanyo twari twiteze ugasanga uravye amapriorite twari dukeneye ugasanga hafi nishika 1000 ntihari bwaze neza ngwishika urumva rero ico cari yari defi ico no kwita ingwara twategeza gukura mu nzira ndavyuka no twari tugeze tuko turasaba yuko ibitegeza gukogwa muri reforme yo kuyugutuganya amafaranga ya leta inyere byoja mu ngiro leta ari yabitanguye mugabo ntizari bwahere nka neze kuko ico bita strategy de gestion des finances publiques bari cyo ko barasaba nabishira mu ngiro kugira bara yuko hari cyo kwisunura yore niyo ngorane ya mbere yuko ugufasha igihe agufasha aha kuyisigariza mu kuguha amafaranga bisa bituma ibyo bintu bitashibonekera tutashizemo rero ni yindi bayaje rugatusanga abantu bavyifashemo nabi ari mu kunyubuza yo izofashanyo kandi badahanyirira rugatusanga bizanye ingaruka kandi kintu bashaka kuvuga ngo gutwara amafaranga nyene hanze birafise ingaruka nyene kwa amafaranga hari igihe yatweye amadovize igihugu cyo bakiyakeneye mugabo ubwiye kuyaplasa mu mabanki yo hanze igihugu cyo bakiyakeneye nk'u Burundi urumva n'ingorane ikindi naco nuko hari nk'abantu bafite amafaranga menshi bagashaka kuyanyegeza bigasa bituma n'ico bita lofiske amakori nk'uko ico bita impost sur le revenu impost sur le revenu kuvuga yuko ariko rutangira umwimburo nka revenu ronka mugari y'abantu kenshi bari muri bihugu by'iwacu arabategereza nk'abandi bakunda guca abanyegeza ayo maruveni ko kenshi baba yarunze bidaciye mu mategeko bakavuga ati reka nje kunyegeza mu maparadifisiko cyangwa njyane mu bindi bihugu kuba yamenye bomba ziona yakuye cyangwa yatangira ikori cyangwa yagira gute kwa tusanga rero na gahombo kanini hari ibihugu byinshi usanga rero ibyo bihugu byose biteye imbere nambwira abarundi iterambere ntibyizana ibihugu byinshi birakontura cyane amafaranga abantu bajana hanze kugira ngo batangira amakode mwarumvise ko no mu France hari mu kiranganje yigeze kugira ingorane barumvira gutanga imihoro kwera basanze hari konte yanyegeje hanze atatangira ikori urumva arabandi babigeza ahantu babifata yuko ari akaba ari nka kamaramaza ngatwe turacara inyuma muri ivyo mugabo twizere ko uko duhimiriza ngo abantu bahindura ingendo ingana byo bizuza biraza bukebuke hari mico nigeze kumva naco bigeze kuba ku mafaranga y'amatora natuze naho na natakaye amafaranga y'amatora kujya kiserikare ivuga mugabo haro n'ikindi kujya amafaranga yavuye amatora haro n'amafaranga bari bavuze yuko leta irondera sous forme de bon du trésor yashika hafi mengi miliyari 28 muri za 44 barondera icyo twabona nuko yatwaye nk'amafaranga kuko ari amabondi trésor mugo ubona yuko ari amafaranga bashaka kurondera nko mu mashirahamwe amwe amatandukanye ayo ma entreprise publique izo za NSF za Regides ibyo n'ibindi n'ikintu cyo kwitondera kuraba neza yuko amadeni yatswe murajya amashyirahamwe yose ubizwayo kuko ajya amashyirahamwe ashobora kugira ingorane nayo ico bita probleme de trésorerie ibyo bishyirahamwe binini binini usanga ari bya leta kuko wasanga leta ivuga ngo yigura namwe sous forme de bon du trésor ibyo barebye byaje kuvuga gusa kujya kwisaba bivuze n'icyo n'ikindi kibazo turiko turaraba kutukurikiranira hafi kugira nituze kugira ingorane n'uzo habe n'ingorane z'amashyirahamwe amwe ya leta ibindi navyo rero nyene habonetse kikavugana n'abadufasha bakayemera bakavuga ntuze ingira vyose bikaja mu ngiro bukebuke.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro gihe ijambo batumviriza muri sanga aho turiko tuvuga ku ngaruka ibibazo vya politike biri mu Burundi muri iki gihe biriko bigira ku butunzi mu gihugu. Dufise uyu ndi mu batumviriza ari ku telefone Jean Marie mufise ikibazo canke icimvure mushikiriza
ibihe bigoye cya politike ikintu bariko barakora kugira abade bagome bakurikirana ivyo butunzi bw'igihugu n'iki baza bigira kabiri naho aya mafaranga ari mu Burundi baravuga yuko ari amafobi nagomba kumubaza none nk'umuntu akeneye kuvunja amafaranga urabona agiye mu bindi bihugu kare bahara bavunja ubu bizogenda gute
murakoze Faustin
oya kuvuga ngo mu Burundi hari amafobie sinova ngo mu Burundi hari amafobie mu Burundi izo note zirahari zirebewe na leta kandi ziriko zirakora akazi zikora icyo bita servile de moyens d'échange navuze gusa ko ari ukuraba neza nyine zinjira mu gihugu ntihaza zinjiza mu butunzi bw'igihugu atacyo zifatiye ko zidafatiye mu bijyanye no kugwiza umwimbo hamwe yogifaranga yoza guta agaciro ryonyine kubera ukuntu rikorera kwiragiza mu gihugu mbwa ifaranga rya ryonyine n'inoti y'10,000 kugiri nibaza yuko ari ifaranga yonyine kandi yemewe na leta kandi turiko turakoresha ntibwo ntibwira umuntu rengwa ngo ejo ngo niyagenda ngo bamuhaye inoti ya 5 ngo mu Burundi ngo y'u Burundi ngo ari ku isoko ngo azica yanka oya ibyo nagira mpanura Barundi ibyo ntiba bibabandanye ko havugwa byinshi mu bintu habe ni ibintu ngo tujya muri byose mugabo ikomeye nico navuze cuko ingene zinjira mu gihugu ari uko ubutunzi bwagabanutse cyane ugasanga bavuga ati reka noneho ko twabuze amakora akwiye reka twe dufata amafaranga duhemba abakozi mugabo yamara amakora atabonetse ibyo ngira nzaza ntwa n'umwanya kuzotera n'umwanya kubasigura kugira bagire umuco kukindi nacyo yavuze ati igukurikira n'ubutunzi kurenga iby'ubutunzi n'iby'intwaro ndabikurikirana kuko burya hajya na politiki abantu apfa kutabyumva burya politiki nya politiki no gutora ingurane z'igihugu ziba ziri mu gihugu umunyepolitiki nya munyepolitiki abajeje gutora inyishu ku ngurane z'igihugu ingurane rero z'igihugu nk'u Burundi nta hani zinini n'iz'ubutunzi ni ubukene aho usanga ariko barasohora ibiharuro by'uko usanga mu Burundi usanga 60% y'abana uwadafungura bikwiye ubukene ugasanga buracari 70% mu Burundi uyu ukabiravuga ati izo rero nizo defi uko ni uri serugo hantu mu muryango ujeje kubeshaho neza uwo muryango abantu bagafungura bakaje ku mashuri meza amazi meza amagara meza esperance do vikiyongera amahinguriro akiyongera burya mu bisanzwe nico twategereza kubya ko nuko tukigowe n'ibintu bya politike naho nyine nkita ko ari politike n'ibintu bijanye n'ingendo nuko nyakanye politike bakibona yuko ibibanza byabo no gusahwanira ari byo bishigwa imbere ugatusanga abantu rero biranze ko bumvikana bigace bigira ingorane ku munyagihugu ejo bwo nanye mbwira abantu nti ejo bundi abarasoye gitavuga yuko Uburundi bwari bufise potansiyele ico bita potansiyele ya hidroelectrique yo kugira umuyaga nk'umuciye ku byamazi urenga hafi 1500 amamegawati 1500 ngatwa cyari kuva megawati 45 urumva nk'ivyo nibibazo ariko bakora politiki batabona ko ari byo bibazo ariko bwiye handi uhura n'umunyagihugu wo muri ico gihugu akubwira ati twegere bujya muri 2020 leta yacu ishaka ko dufise amamegawati nk'amajana 500 kugira umwana wese wo muri primera zo bayigere kugira umwana wo muri primera zo bafite ikintu kinika bafite amatara n'amazi ati bavugira ati twebwe mu 2025 umwana wese wo muri primera zo bafite ordinateur mu bisanzwe je nivyo bibazo ariko kugira mu politique bu Burundi vraiment kigowe barakwiye kwikubita gashi tukaja mu bibazo nyayo bazo byo kuzamura igihugu cy'u Burundi na ibazo byo kutubishaho twese gire batubaho byohera kuko igihugu kizamutse kizamukira bose twebwe kuba tubikurikiranira hafi nk'abanyagihugu duhanura duterera impanuro kuko nta wundi muti nuwo handi ho gwari nk'ubwato turimo twese byibiye muri mu bwato bukibira nta mukunzi nawo marwa muri ko murashwana mwese usanga kubatwara mwese
murakoze dufise ubundi mu batwumviriza ku telefone Macedoine ari mu Burundi
yuko aya mafaranga mashasha bariko baraduha y'10,000 atemewe ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ari iyo yajanye uri mu Burundi batakwemera none twebwe abarundi tuzofata kandi baratubwira yuko umwanya muto cyangwa mu gihe kija kuza bashobora kuduha inoti 50,000
munyarutse
bigenza gute turavye ukuntu Burundi bukenye byo cyabigenda nka burya ko muri Zimbabwe nadufashe ko niwe twatwizigiye mu minsi za mu minsi
n'ize
niko niwe twatwizigiye yarakunda kutubwira ibintu kuri RPA
reka bishure ko dusigaranye umwanya muto reka bishure
kubikurikirana hafi turabikurikiranira hafi mugabo nani cyo mba nshaka sinkunda yuko ibintu biba biriko biravugwa mu bihuha abantu bacu batangura kuyifata ko ari byo kandi bikiriko biriko biravugwa mu bihuha twe turi nkatwe turabikurikirana sinibaza ko na leta y'u Rwanda bavuga ati zirote sindazemera kandi ataho iravugana na leta y'u Burundi ngo babwire ngo amafaranga siyo canke siyo kuko ubundi igihugu cyose kirasohora idoti kandi kikazemeza ku itegeko uko leta nifise ibanye nkuri igihugu nifise rodwa do batre monnaie nuko imizi noti ziko zirakorera mu gihugu urumva mu gihe noti irikirakora mu Burundi none gihe noti 10,000 ufise ubu ntiwayijanye ku isoko ntibayakiriye sinumva rero icyo gihe cyo naje kuzovuga ati hatangwa ku zinoti 50,000 ivyo navyo tuzeza tuyibariza nka tubikurikirana hafi kuko hatangwa kuza bene izo noti ni hamwe bya bintu by'ubutunzi zo bitangwiye rero kugaragara yuko ya mafaranga ariko araguye atacafatiye ko kuko tuko turakiga yuko hatinda hakaza za noti z'imiliyoni 100 kuko ndiba ko harigeze kuza n'umuntu w'ibanki nkuru y'isi yose no mu kiga ku mpuzamakungu FMI yigeze kutugirisha inama mu kwezi kwa kane k'umwaka uheza twereka inoti zo muri Zimbabwe batubwira ati nyabuna nanga muri bihugu by'iwanyu imukore kugira ntimuze mushikirwe n'aya mabi aho usanga umuntu aja gusuma afite inoti miliyoni mirongo itanu miliyoni y'ibihumbi mirongo itanu miliyoni mirongo itanu gutyo ariko nohumuriza Abarundi reka tubikurikirira hafi hanyuma kandi tuzaza twegera abategetsi twabwira tuti ni murabe nyabuna nyabuna kuko izigwari z'ubutunzi zikiyongera zituma haba icyo bita umuzingi wugaye mubi icyo bita serekrevisiye iyo habaye ingwane za politiki hagataza ingwane z'ubukene zangwane z'ubukene noneho caviza ni zindi ngwane za politiki bigacuma umuzingi uhese mubi ibaze yuko rero abazabayibona bazoshobora kubihagarika hakiri kare kandi nazo tubatera inkunga tubahanura tubereka tubaterera intererano twongera tumurikira abanyagihugu murakoze
murakoze Christian muri make cyane munsi y'umunota harako mwashaka kuvuga mu kwira turangiza iki kiganiro
ego cyane naje yo nagira ntirere ngira nti ni ndoto ejo mbonye abanyepolitike bashira imbere abikorera utwabo bashira imbere ubutunzi ma programme azotuma batogwa ejo icyo rero nico je nagira nti cuhumuriza kuko nuko nahandi bikorwa ni
n'urundi bitegeza kugenda
murakoze
umwanya uraturangiranye murakoze yari Faustin Ndikumana yoboye ishyirahamwe Parsem yari Christian Kengurutse umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'urudandazwa n'amahinguriro mu Burundi twagerageje gushikira Desire Musharitse tuba twavuganye ejo ariko ntiyashoboye kuboneka umuvugizi mu bushikiranganji bw'imigambi ya leta n'ikigega tubako tuvuga ku ngaruka y'ibibazo bya politiki ku butunzi mu Burundi murakoze
I could tell that it was over when her lips met mine. It was an emptiness in her voice, hesitation when she smiled. She didn't have to say a word, it was just so plain to see. Found what she'd been looking for, and I knew it wasn't me. I saw goodbye in her eyes. Don't think I can change it. There's nowhere to disguise. We will never make. Sometimes I feel like a clown, can't wash off his makeup. The life she wanted, it was gone. Prince Charming I was. But I would trade a thousand Babylons to be in her arms tomorrow. Like the tide, her love is coming up, and it's time for me to go. I saw goodbye in her eyes. Don't think I can change it. There's no way to disguise. We will never make. Is it just a waste of time? One thing that I know for sure, I saw goodbye in her eyes. Burn down.
it ain't what you mean. Goodbye. With that goodbye in your eyes, I know that I can't change.
Now you see right through me.
There's no way to disguise. We will never win.
Now you see right through me. Goodbye.
Should I hold on? Is it just a waste of time? One thing that I know for sure, I saw goodbye in your eyes. I saw goodbye in your eyes. I know that it's so.